Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya no genekerezo rya 2022 ukwezi no kwa munane muri 2017 muri studio 18 ijwi rya Amerika ni Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jodiane ni nahazwe.
Kazima mwese munyemereye kwiritegeko ariryo ari kugira ngo riza n'umurongo tomoye mu barundi. Yo none ubu rero kuvyabana ayo ma text rika twese tuyasabe ajeho kujya tunganyiza abo bana kuko abana ntibategeza kurengana abana sibo.
No mushinga mateka ciza Angel wo mu gihugu c'u Burundi yemera ko bagiye kugira ibishoboka vyose amategeko agenga ingo n'imiryango agahinyanyugwa kuneza ibibondo ni nyuma yaho habereye impari zitari nke ku itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi rivuga ko atamushinga ntahaye abwirizwa kurenza umugore umwe bubakanye. Ivyo turabigaruka ko handi hato hagataho zime mu mpunzi z'abarundi bipfuza gutahuka mu ikambi y'impunzi irinduta muri Tanzania zahawe ipapuro vyo kuzuza kugira ngo zemange ko zitahutse ku bushake bwabo. Imiryango igera ku 108 niyimaze kwiyandikisha navyo nyene turabigaruka ko handi hato. Ariko imbere y'ivyo byose nce ku masonga mbanze ndabwire muri make ko perezida w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari yaraye avugiye kuri televiziyo ya leta yiwe kuri uno wa mbere mu ijambo ryiwe rya mbere kuva atahutse mu gihugu ciwe avuye kwivuza mu gihugu c'Ubwongereza. Yashitse rero umwuka ari mubi muri ico gihugu, hariho abadashaka yuko yobandanya aramutswa ico gihugu. Buhari muri kino gihe afise imyaka 74 yaboneka ko yataye ibiro igihe yasoma itangazo ryari ryateguwe aho yemeje kongereza inguvu mu rugamba rwo kurwanya umugwa Boko Haram. Ntaco yavuze ku kiringo kirenga amezi atatu yari amaze ari kwivuza mu mahanga canke indwara yatumye aja kwivuza mu mahanga. Perezida Buhari yatangaje ko bibabaje kubona ko bimwe mu vyatangajwe cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi igihe atari mu gihugu vyarenze umurongo mu kwibaza nimba abanye Nigeria bakwiriye kuba igihugu kimwe. Hari rero imigwi itari mike irondera kwiyonkora ku gihugu, harimwo abanyagihugu mu ntara ya Biafra iri mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu bayobowe na Namidi Kanu anebagura bikomeye cane Perezida Buhari. Abanyagihugu muri iyo ntara bagizwe hanini nabo mu bwoko bw'aba Ibo. Abagabo 32 b'abanyetanzania bagirizwa kuba baraturiye abagore batanu babona babagiriza uburozi no gutanga ishano kuri no wa mbere, niho barengutswa imbere y'ubutungane bw'ico gihugu nk'uko amakuru ava mu bajeje ubutungane babivuga. Abagabo barimwo n'abajeje intwaro bagirizwa ko bishe abagore ku itariki ya 27 z'ukwezi kw'indwi mu gace kahitwa Ucama kari ku birometero 50 mu manuko bushira ubuseruko bw'umusozi Kilimanjaro. Mu makuru itorokanirizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ryashoboye kuronka niko bivugwa. Muri Tanzania ubwicanyi nk'ubwo burakunda kuba aho abantu bicwa atacamira ari uko bagirijwe uburozi canke gutangisha. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika kuri no wa mbere yarashikirije ijambo abanyamerika avuga ahagaze kuri Afghanistan no mu karere ko mu manuko bwa Aziya. Trump asobanura ko bitoba vyiza Amerika ikwiye abasoda bayo muri Afghanistan kuko ngo yoba ihebeye ugo rubuga imigwi y'abagwanyi. Yavuze ko yuguruye umuryango w'uko ashobora kurungika abandi basirikare muri Afghanistan, ariko rero kandi ko ashobora kuganira na Pakistan hamwe n'abarwanyi b'abataliban. Yagiriza ubwicanyi no gukora iterabwoba ntiyavuze igihe kanaka abasirikare ba Amerika bazomara muri Afghanistan nuko hadira abo agiye kongereza, ariko yavuze ko atamwimbu uhagije abariyo bariko barazana. Yongera avuga ko gukurayo abasirikare atanyishu vyozana ku mutekano muri ako karere atari ukubuntu ibintu vyoca biyangara kuruta. Radijugi Amerika mutukomwa kure FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kure FM 104 n'ibice 3 bashobora kandi kumva ibiganiro byacu muce ku ruga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu muntara
iwanyu muntara hanyu muntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini muntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu muntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu muntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Zimwe mu z'abarundi bifuza gutahuka mu ikambi y'impunzi rinduta muri Tanzania zahawe kuno wa mbere ipapuro byo kuzuza kugira ngo bemeze ko bashaka gutahukana bashaka gutaha kandi ku bushake bwabo. Imiryango amajana 8 ya mbere niyo yatambwiye gusinya kuri ivyo ipapuro. RCR ishami rya ONU gitaha impunzi rivuga ko ari intambwe ya nyuma, ikizoca gukurikira nuko iyo miryango yandikishijwe izotahukana hakurikijwe intara bahunze bavamwe mu Burundi. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru Arusha yavuganye na bamwe muri zo mpunzi. Dukurikira inkuru yiwe.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi induta muri Tanzania avuga ko imiryango amajana 8 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu c'amavukiro. Abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishyirahamwe RCR gitaye impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze. Bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zabyisabiye kugushaka kwazo atagahato. Umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza.
Baramanitse imiryango ishaka kumajana 8 bariko baruzuza amafomu bazo bahabagira batake kandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi zose ya Afurika. Majana 8 cyo kwa mbere niho batangwa kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ruko batanguye kubatahana bayizuriza ku biro byitwa inkambi kwa mukuru wa makazi niyo bazoguha kudutaye kuko ijya kasa y'impunzi nijya fomu batanga utwetesa kuzodusiga ku biro byitwa inkambi batacaguha iyo emisoro wavukije uruzi nka dekarasi nziza papuro ka mbere babahaye biyandikije cyari yanditse ko ati njye naka ndemeye gutaha kuko nshaka ko iwanjye atagahata kubyo ariko aruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi.
Gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana. Icyo bikoze ishyirahamwe HCR yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro bya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamo.
Wakani wazotigira mu nama ngaha hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bo bazoguhagira bazotana ku ntara ku ntara ubundi bazitubatana ikifunga urumva bakaza baravuga bati namba ari intara runaka ishyikiriwe namba ari ntazimakamba babanze batahana n'amashamba yiyandikishije baraheza babahishije bake batahana bake bavuga bati hashyikiriwe nta ruyizi babatahane bahishije bake bavuga hashyikiriwe nta cyankunze niko bazozaratahana nta kubatahana ikivunga intara bazozaratahana intara ku ntara bazimanika bahishije kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotambura baragerewe cyane kuri radio wewe n'abandi nyine bakabiyandikisha ariko bashakira ikintu nayo ikagitaha icyo kiburu.
Urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato 15,000 mu gihe iyo kambi y'impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga 244,000 nawe biri uko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba.
Jewe sinshaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha nuko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari baruteza ayo mahera atasharo nk'amadolari 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu urumva cyavuga ati sikangende gutaha y'i Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera
ubi mu rutango 2015 umubwiye gutanka byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi 2016 ubu hari kwarata abaje guhera mu kw'icumi 11 kuduga nta yundi abajejeje nta numwe arataha.
Haraheze amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato, kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'Abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara, kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake. Byatumye mbere haba imigomoko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa, bamwe barakomereka abandi bitaba Imana. Hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu.
Ibyo ntawo bigeha kuko uraje ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guhezesha nk'amezi abiri.
Nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kwiyandikisha bose bahunguke, reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore, nimba basubira mu gihugu, nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye, mugabo babengahe Tanzania.
Mugabo ku byo tubona ni uko bamwe tuzohava tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugapfira iwacu, abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo.
Mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi 2017 leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera, imaze gutahukana abarenga 181. Ibyo byashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu cya Tanzania, aho we na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka. Perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze. Kondweze abandi Barundi barenga 180 bari bahungutse bavuye mu gihugu cha Congo. Pierre Clavini Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ejo gya Amerika murayimenyereye komisiyo yose nkano mango tubashikiriza ico abaserukira amadini atandukanye bagona ku bibazo bitandukanye dusanga hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye. Uno musi rero nkuko twabemereye turabandanya n'igice ca nyuma kubijanye n'itegeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pia Nkurunziza aherutse kwibutsa ko abagabo bafise umugore arenga umwe babwirizwa guhitamwo umwe bubakana imbere y'amategeko. Mu kiganiro umunyamakuru wacu Ibujumbura Diane Ndonse yagiranye na Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'idini rya Islam mu Burundi hamwe n'uvugirisha mu gitahineza y'abana Sojepa ye David Ninganza ari kumwe n'umushingamateka Angela Chiza. Sheikh Haruna Nkunduwiga yatanguye asaba amategeko n'ivyigwa bicukumbuye imbere yuko hagira ingingo yariyo yose ifatwa, ngo nivyo vyofasha ni gihe umushingamateka hamwe n'uvugira ishamwe ry'abana bo bahuriza kwinyanyugwa gitegeko rigenga ingo n'imiryango. Reka tubahe akanya dutangura twumviriza Sheikh Haruna Nkunduwiga.
Nagira ndababwire hakenewe ivyigwa bikomeye kugira ngo bamenye ababyara gose nabo bari kubagabo canke hore n'ababyara batari kubagabo migabo nabo iteyeweza kubafata bivyo bati bariko baronuka ku murinzi urugero niri. Hariho ibibazo mu bijanye no kwemera kwacu nkuko nabivuze, bavuze ngo mu Burundi umukenyezi dufashe ibiharu bihari ngo afise abana batandatu mingo niko babiharuwe. Mfate ko jewe nibarutse wewe nyakuba mushinga mateko ibarutse kuko Imana niyo iguha abahungu canke kagwa abakobwa canke kakuvangira ikagwa abigeme batandatu isabye kwigwa abana batandukwa bigima batandatu bakarongorwa umwe abandi batanu bataronsa abagabo baba abandi mbega ko bafise uburenganzira gikono byita kugira ngo bashobore kwinezereza ku mubiri wabo bakakuza nimwe wese abana batatu batatu cyangwa batandatu badafise se mbega umutina w'ucubuwe kuko urumva twa dufata gusa abantu bubatse turiko turibagira bajya nabo baza kubyara batubatse atateko nimwe riza kubafata kandi ari byo re mu gihe maze kumenya nuko aba bakenyeze uruvuga ngo bavanye ku bagabo babo bazocobaza guca muri izo nzira barondera ingenzi baza kubeshaho bajya abana bato batubafise kuko naho umugabo avuga ngo aramuha ibiza kumurera harahamu bidakwiye turabiteko turisizeho ico rikiza ingoro ntuba twa dufise dushaka gutora umuti ico rikiza nico byobashe byica kugira ngo ntibivetse gusanga byica ibintu byinshi gusa byo yokiza turabe undi muti tushaka gufata ku ruhande.
Haruna mwe ndumva muvuga cyane kubana ariko mu idini ryanyu murongora abagore barenga umwe kuko leta iragomba kubanza gukemura ikibazo c'abagore barenga umwe hama ikibazo c'abana naco ngira ngo ikazoshinga ico gitigiringira ngo mu nyuma nubwo itaragitomora neza kuri ico kibazo kijanye n'umugore arenga umwe mwebwe none ntimwiteguriye namwe kugira shiramugire kuko mushinga mateka yavuze ati
aho none ucambaza nk'uyo mushinga mateka kuko bose nubwo ngo serukira leta mugabo mu mategeko batora birimo mbega none leta y'u Burundi uyu munsi inyima y'imyaka amajana angahe Burundi buriho uyu munsi ihisemo ko yoza guhonyanga imategeko y'ukwemera kwacu naho nyene aho nshaka ndabaze uko nimba iyo tegeko rihari umunsi bagasanga atari uco kibazo dufise mu Burundi yo civuga ngo rikatubabuze kuko hariho byinshi
basigaza kajyango rero ku bujyanye n'amadini
na cyane cyane bahanze aho ibyo byigwa byerekana izo ngorane ziri mu gihugu ico zivako ntidufata itegeko gusa kuko bari umuntu umugwi w'abantu urisabye ngo tuye tubishyira mu ngiro tutabanje kuraho kandi ntituragusa abari kwavuga ngo bakinyiza
n'abana
nabo nyine ntituzobarabe ejo tubarabe uyu munsi abana twe turashya mu ibarabara bagiye kurirwa na nyina gusa cyangwa bagiye kurirwa na se gusa
murakoze n'ukuri niko nduva ko muri ko muravuga inshoze son contre muvuga ati reka tukingire abana kandi mugaca muvuga ati muratoya abagore bera ntibikunda none nkiyo bishitse urambabara nkiyo bishitse nk'umugore umwe akitaba imana none abandi baregwa nani baregwa na mukase
iyo ngingo y'imana
oya siba nico mugabo je wico nshimikiye
mugabo baregwa neza naho nyine
je wico nshimikiye ko nokuri tuvuga nokuri ngaha iri tegeko ndasubiramwo yaje gushiramwo
urutonde
byaje gushiramo kubibutsa aritegese nke rekana yivuga mu gifaransa nke ariho muca munsi gure le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de sensibilisation pour modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondées sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité, de l'un ou de l'autre sexe, ou d'un rôle stéréotypé de l'homme ou de la femme. Birumvikana n'ukuri.
Ego.
Abatari ko batahura ico gifaransa
kivuzwe.
Birumvikana n'ukuri.
Ego, neza cyane. Je itegeko ndaryumva itegeko ndarishyigikiye. Urumva leta yaragombye gukuraho akajagari kinjira mu ngo bamwe bafatiye ku mico abandi bafatiye ku migenzo abandi bagafatira kwifata nabi ibyo butandukanye ugatusanga na kajagari kinjiye muri societe neza cyane by'ukuri nka jewe ko musuye kumbaza nababwiye ko ataco ndiko ndaroprosha kwitegeko mugabo ico ndiko ndaroprosha ko niki ni ingenere riko riraja mu ngiro kuko hari akantu gatoyi kadakingiye urabona abantu bafite imitima myinshi ibi bintu kugira bibe mwavuze kandi muri iyo teka araho bitavuga kugira ngo habe poligami nuko habaho umugore abikoze nuko habaho umugabo abikoze kandi nuko habaho abajejwe intwaro administration ya la base babigizemo uruhara kuko nta muntu aza kukwaka indaro atabanje kujana na karangamuntu kwa nyumba kumi hanyuma ukavuga n'imisa zohamara ingene ingana igihe bagazaje cyo tegeko niko byari none umuntu yozana umukobwa akahamara ukwezi umwaka akabyara abajeje intwaro babona hanyuma abana bagaca baje kwishura amakosa yakozwe na se amakosa yakozwe na nyina yagiye ku mugabo avize uyundi mugabo tukibagira ko intwaro zibifise mu ruhara ama republika uko yagiye aratandukana abifise mu ruhara indira ndakubwire iyo urugo rumaze imyaka 30 ruba legal ruba illegal hariho ibintu byinshi biba binyegejwe birashobora gutera induru mu muryango ndagwa karorero ni bubanza igihanga aho umugabo yavuze ati bon ubu rero jaye ndahisemwo umugore umwe arasobana munani uwundi 9 kandi mugabo hari imbere washaka ukiritego rijaho wewe yarafashwe n'ukwemera avuga ati je ugushuka umuzi nagijijwe acafata wa mugore mukuru yaravyubahirije abari wagirante agumya wa mugore mutoyi ati wewe sisubire kukubona cugenda aca kumbwira ati
nababana
ati abana ndabarira acaza gutora abana 9 hewe muri abo harimo abasirikare abofisiye hajimbona rero umugando w'abana baje kunyitura none mwibwe nibiki urumva rero azanye induru mu muryango abana biwe bagwana ku munsi agira rere abana 16 uwo mugore wiwe agaca avuga ati nyabuna aranyaze turese ivyo twaronderanye hari ivyo mfise bisigwa n'umwana wanje uravyumva aho bigaruka ni vya kera kandi hari ivyo natoranye kwa basaza banje urumva ayo namatati rero itegeko ricariza no kugirana ba mustanti bafise akazi keshi nyenda kubwire wiri itegeko rije mu ngiro wumvise abantu ibihumbi nk'ivyo bategerezwa guca berekana n'intumbero abazobishira mu ngiro abaribo ivyo navyo nibiza muri litegeko biza muri ama texte d'accompagnement nakubariye erege yatevye muri uwo mwanya atevye ibipfa ni byinshi abanyagwa ni benshi harabana batazoja ku ishuri mu kwijeta kwera ama texte atarahaje atarereka obligation abo bagabo bafise
nivyo David nivyo uri kuravuga nivyo amategeko turahuje kazima mwese munyemereye kwiri tegeko ariryo ari kugira ngo riza numurongo tomoye mu barundi sivyo none ubu rero kuvyabana ayo matexte reka twese tuyasabe ajeho kujya tunganyiza abo bana kuko abana ntibategeza kurengana abana sibo hanyuma batorane babahe ivyo bintu kugira ngo abana bagume baregwa neza abo bana bagira babiga amashure byose bitungana
biciye kuri nyina wabo
abana ntibateguca kuri nyina ntibiteza guca kuri nyina wabo
abana basazo bakingiwe biciwe kuri
dusavye umwana no dusavye yuko abana batunganizwa neza ntihagire ikintu cyononekara kuri bo
kandi umwanzi nawe
umukenyezi none mbega
umukenyezi
je banashaka
ari aka ahantu bafataniye n'umwana
ego umukenyezi agoma ari none ndasinyira uwo mwana none ninda mu mwana ninda avuze ngo ntazosubira kuvugisha mama wiwe cyangwa mama wiwe ni yabashoboye gukushora ibintu ashore kumaho ntanakimwe
nyako honorable nago baramusabe ndamubaze ikibazo kimwe cacishura umupfasoni umukobwa yasavye location vente mugabo ari muri uwo mugwi wabo urumva location vente yarayisavye ubu yarahejeje kuri wa kandi iheje kuriwa umugabo nawe yaragiye kuyipoteka mu ibanki uravyumva kugira abanze kuyipoteka abanze kuyandikwa ko uwo rero aratawe mbega none ngire ndakobaza uvuze uti mbega abantu bazokingwa biceye kwasi urumva ntacitiriwe ivyo kubera iki ntakiri umugore wiwe none umva abo bana bazora baje kubinotorerwa ko namukase kandi ari vyarondewe na nyina urumva rero yateye ko ndakubwira text d'application bategereza kwerekana ivyo umugore yarondereye muri ugo rugo nta vyakwa n'ivyiwe bitaruka amateka ari
sinshobora kuronka ivyo nisho David ivyo muri ko muravuga nico gitumira itegeko ridatanguye none rizotangura rya ridatanguye ubu hazoza nibindi vyinshi ubu rero ayo maka uri kuravuga seso ndeka izo irimwe ningahe n'ingaha la administration locale izo yitreta neza cyane none iyo nzu niyaba ari uwo mufasono yayironse areka kuba ariyewe gute ko batigeze bandikiranira ngo bagire regime ya communauté de bien wewe uvuga gute kuri kumugabo nta na hamwe nkiyo nzu niyiwe kuko nibigeze bandikiranira nta mategeko kuko amategeko ari claire yugiye gusinya muri
nzu y'amategeko
gatonya mumbabarire kuko mwamye muragira abajambo menshi sindashobora kwiexprima nta na hamwe iyo nzu yoshobora kuba nkiyo kaweje kuvuga yoshobora kuba y'umugabo kuko nta na hamwe bandikiraniye nta na hamwe basinyiraniye yuko ari communauté de bien yuko basangiye ibintu nta na hamwe David
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
bavuze kubijanye umwana yuko hari hanategerezwa gukingirwa agakingirwa ariko biciye mu mukenyezi mbwa umukenyezi nawe akabataho ariko arakingirwa cyane ariko amategeko akabakingira umwana cyane uwo mukenyezi mwebwe muvuga kwiki
nkuko natanguye ndabivuga yuko ibwirizwa shingiro mu bisanzwe riduha ubungane bw'abakenyezi n'umugabo cyane bw'abakobwa n'abahungu ariko dusanga mu mategeko yandaza arakurikira adakingira umukenyezi bikwiye mpereye cyane cyane ku itegeko rigenga ingo n'imiryango code personne de la famille iryo tegeko rero ku bwanje rirakwiye gusubirwamo nashaka no kubibutsa imbere nibaza ko byahindutse nihenze neza itegeko dufise ubu n'iryo mengo mu kwa gatanu 1993 nihenze imbere yaho mwari muzi yuko umukenyezi yubatse imbere y'amategeko yuko yari mu rugero y'abantu bataciye ubwenge yari dana categorie des imbéciles des mineurs des incapables imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 993 niko abakenyezi bubatse bafatwa mu gihugu cy'u Burundi ubu twaragize akarusho naho byahindutse hari kandi kagahaze umukenyezi ubu mu rugo rwiwe ntafise le même droit nk'umugabo wiwe nukuvuga twebwe twitwa ico bayita ijifuitiere nukuvuga ibyo dutunze ibyo turi mu ngaho nivyo dukoresha gusa nta na kimwe dufise dutegekako ivyo rero nivyo turimo nimba nabandi ma association menshi y'abakenyezi twibaza yuko bizote babikumva kugira ngo iryo tegeko rihinduke mu rugo umugore n'umugabo bangane nkubu ufise ubahungu n'abakobwa ukaba utagize testama hakazogira nk'abahungu bihinduka bashiki babo kuvyo bavyeyi babasigiye
gihusize utaraze
barinda kugenda muri tribunale kugira ngo babarengano aho naho muri tribunale yaramaze kurongorwa naho bamuha ico bitango giseke urumva ko ivyo bintu ayo mategeko agihari adakingiye umukenyezi twifuza rero ko mu minsi iza iryo tegeko riranga ingo n'imiryango yohinduka rigaha gaciro abakenyezi bakangana n'abashingana hayo babo bubakanye mugabo leta y'igihugu cy'u Burundi yifuza yuko abarundi societe y'u Burundi hajamwo umurongo utomoye neza akabamwo ordre yavuze aruna ati mbega nk'uwa bavyaye hanze hoho kuri ritegeko justema ubu o nta mugabo numwe arekuriyo kuja kuvyara aca afungwa gahanwa birimo biranditswe neza cyane biranditswe nivyo nyina ko kajagare twashatse kugira ngo kavemwo umugabo yarashura nuko bafise umugore umwe mugogo gasaga vya abana benshi hanze birabujijwe nkuko gucikiza umuntu uze yakavuga ati ndigiriye ubuhoho ngaha hariho kera baha bafata ngo umuhungu bafata aha n'umukobwa n'umukobwa yigemuye nawe nyene arafatwa ubu rero nashaka yuko pour conclure nuko societe y'u Burundi hajamwo ordre hakavamwo akajagari amakenga ya Davide yo kubana bizotorerwa solution umwana w'uburu nta numwe ashobora gusibisa consequences z'abavyeyi biwe kirazira ayo makayandi bazoza baya treta separemo ikindi akamu nashaka gutera abigeme jewe nashaka kubatera akamu mwabigeme mwe mwabafasoni mwe mumenye yuko imbere y'amategeko murangana n'abagabo banyu murangana n'abahungu basaza banyu naho ivyo gutoranwa bitaraza bizote babije mu ngiro ariko jewe nicyo nama ndiko ndavuga urasanga nabigeme mu ishuri muri segonde ugasanga nibo bambere bage nabashika muri universite ukacu buryo bagiye kubera iki kubera la societe David muvuga yuko muserukira abana ndabasabye icyo kintu
sindabivuga niko bibiri abikora sindabivuga
mugishimikire ko uko muserukira abana ntimurabe ntuzenye mushimikire ko dufata ubigeme b'abarundi kazi ko babona bafise meme valeur nk'abasaza babo bashura kubaho bagashura kubandanya bagende ntihagira abantu babwira ngo nka bimwe vyakira ngo diplome n'umugabo ngo wahejeje ya mbere ngo diplome y'umugabo oya urabaho we wa mukobwa we ngaha ugakora igihugu cawe ugakora ahantu hose ukerekana icumaze mwishigikire kuko agaciro muragafise kanini cyane imana yabahaye
ego mushinga amateka onjeje cyiza ngirango akamukanye barakumvise kandi ndumva mwese muharanira inyungu zimwe mwavuze ko leta ari kugira ishireho urutonde kandi yaba David yaba Haruna mu idini rya baravuga ati natwe ibyo dukora tubikora mu rutonde rero mu kutera turangiza ikiganiro ugo rutonde ruzoshigwaho gute hari abavuga ati amahari amategeko adaherekeza neza adatomora neza aba namwe ego Haruna
je nashaka muntuge ninge mvuga nyaruka yego bavuga byinshi niba ariko baravuga bati kugwanya kajagari mu ngo niba arabe rero ako kajagari mbega gategwa niki kibazo bari koravuga cyane kategwa nibindi bibazo dutereko turavuga uyu munsi ikigira gatatu niyo koravuga bati yubakane n'umuntu umwe imbere y'amategeko naho mu nyuma cyaho heza kwavuga ngo nabazoba bavyaye inyuma ngo bazofatwa yega bajya bavyara inyuma ntibababona yega ntibaje ahantu kumugaragaro barabundabunda nabo bwo kubundabunda none uhagaze mbega ni babande nyabundabunda ibi nibyamera mwe nuko ntibizotuma abantu baza kubundabunda baza kuba benshi nimba uyu mugabo yanditswe n'umugore umwe yarafise babiri batatu abandi kwamukurako akaguma bundabunda yigira kuri abo bantu akababyarira mbega nkumuzo mufata nk'iyo ko atamuntu azo yamukurikanye ko twavuze tuti intwaro zabaye abantu bubaka izo ngo zibiri zitatu zine babibona ntacu bayivuze dufata umuti ahubwo uyu munsi tuvuge tuti turicaranye ibibazo dufise nibi mbega hamwe twese twobitura umuti gute urama ntidufate ngo jeho nirabe mukiyo ubundi namwibagire kuko ninarawurenganze bwanje nkabwira uburenganzira bwa mugenzanje nta mahoro nza kumuronkana mu gihe jewe ndaye ndi yiwundi akarara ubusa araza kumenera ko sisinzira
nuko rero nshuti bakunzi hakaba ari nonga haduce dusozera kino kiganiro cari kiremeshejwe na mugenzi wacu Diane Ndonse I Bujumbura yakoze co kimwe n'abatumire biwe mwakoze mwe mwatwumvirije yakoze ingenieur bari kumwe na Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma ndiyani nahazwe tuzosubire ejo nkaho twatanguriye ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi mwiza ijwi rya Amerika ibiganiro vyacu birabandanya ariko nka rimwe tubatumiriyemwo ni ikiganiro muri sanga mukurikira kuva igihe c'isaha 10 igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa cane cane mu Burundi isaha imwe n'iminota 30 naho aza kwara makuru yibanze kuri Afrika mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.